Mukanya tubonye amakuru ku mbuga za internet hirya no hino no kuri za WhatsApp zivuga yuko uri Nyamitwe yashobora kuba yagizwe ku gitero ku rugo rwiwe. Ndi kumwe ku telefone na mugenzanje Eloge uri Kaneza ari Bujumbura agerageze aduha umuco kuri iyi nkuru. Eloge, iyi nkuru yoba ari yo vyagenze gute?
Ego me Oriane uri Nyamitwe umujyanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa president Nkurunziza. Hanyuma rero nkuko mubivuze aya makuru yemejwe na bamwe mu bakora mu biro bya president Nkurunziza twashoboye kurondera, yongera yemezwa na bamwe mu banywanyi umugambo uri ku butegetsi uri Nyamitwe asanze aturukamo kandi ari no mu bagumya banga, no kuvuga ngo umugambo uri ku butegetsi bakuru nabo bayemeje. Yongera mbere yemezwa na bamwe mu bapolisi bivugwa ko rero uri Nyamitwe yaratashe muhiriwe muri karitsiye ya Kajaga iri hafi y'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Hanyuma abantu bitwaje igwanisho baraheza baramutegera, abantu bitwaje igwanisho bakaba bamurashe ukuboko acaja kuvurirwa mu bitaro bimwe bingaha ku mugwa mukuru Bujumbura. Hanyuma umwe mu bamucungera ubuzima nawe acayitaba Imana aho nyene, uwundi nawe arakomereka. Ayo niyo makuru dufise gushika ubu, ntituramenya ngo ico gitero cagize bande cyangwa hari abo bafashwe cyangwa bahagaritswe ku mvo z'amatohoza, icyo ntikiramenyekana. Ikindi wamenya ni uko iki gitero cyabaye kuri uyu Nyamitwe cyanemejwe na mwene wabo asanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire y'ubundi n'andi makungu, ale Nyamitwe asanzwe ari mu rugendo rw'akazi. Yanditse abikije ku rubuga rwe rwa Twitter mu majambo make yavuze mu rurimi rw'Icyongereza, ariko yagize ati: ndashoboye gushimira Imana ihoraho yarinze mwene wacu uri Nyamitwe, ikaba imwongeye iminsi yo kubaho, ikamurindira mu gitero cy'abantu bagomba kumuzimanganiriza ubuzima.
Yego, urakoze cyane Eloge Birikaneza. None ubu ni hafi saa tanu z'ijoro aho i Bujumbura, icyo gitero cyaba cyabaye amasaha ya saa ngapi i Bujumbura?
Makaa i Bujumbura igitero gishobora kuba cyabaye masaa tatu, kuko niho byatangura kuvugwa ko humvikanye amasasu mu Kajaga, hari humvikanye n'andi masasu mu bigo bya kaminuza y'u Burundi Kampisi Mutanga. Ahoho byamahavuye bimenyekana ko yari umusuma ngo abanyeshuri bafashe ariko ariba bashaka kumukubita, mbere bari banamurembeje igipolisi kibona ko bashaka kumukubita akamwica. Hanyuma gica abapolisi basanzwe bacunga umutekano muri kaminuza y'u Burundi baca basa hejuru kugira ngo bashwiragize abanyeshuri. Hari nk'igihe cy'amasaha atatu ibyo byabereye mu kanya kamwe.
Umuryango w'umushinganahe w'uri Nyamitwe wowo wifashe ute icyo gitero cyo bacabereye ku rugo iwe? Nk'uko bamwe babivuga, umuryango wiwe wowo byifashe gute?
Gushika ubu nta makuru menshi turamenya, mugabo icyo bikora bose bavuga ko uri Nyamitwe bamutegereye agira ashike muhiriwe ageze maze kugera muri karitsiye ya Kajaga asanzwe abamwo. Ariko bose abo twavuganye bemeza ko umuryango wiwe umeze neza, baba bana n'umutambukanyi wiwe, ko uri Nyamitwe ariwe yakomeretse ku kuboko.
Abari mu nzego z'umutekano bakeka ari bande bari inyuma y'ibitero nk'ibi tumaze igihe tubona bigirwa ku banyagihugu, abasanzwe, abari mu nzego z'umutekano, abari mu nzego za leta, abari mu nzego z'umutekano bakeka ari bande bagira ibi bitero muri iki gihe?
Ubu nta muntu yavuga ngo ibitero bigira bande, ariko kuva mu bundi hadutse injyane za politike mu mwaka w'2015 uheze mu kwezi kwa kane, murazi ko hari abategetsi batari bake batewe bahasiga n'ubuzima. Twovuga nka General Adolphe Nshimirimana yigeze kuba atwara iperereza ry'u Burundi, twavuga General Athanase Kararuza yigeze gutwara n'ingabo za miska hariya mu gihugu cya Centrafrika, twavuga umupfasoni Hafsa Mosi yigeze kuba umushikiranganji ha mu Burundi ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko, akaba ubujya umushingamateka mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko. Twavuga n'ibindi bitero byagize nko ku mushingamateka yatuwe mu ntara ya Bujumbura ariko Imana irakinga, n'ibindi bitero byagiye biraba mbere. Hari n'ikindi cyagizwe ku mujenerali asanzwe atwara inzego zidasanzwe mu gipolisi cyo bita unité spécialisée. Mbere uwo munsi abari bamuteye batatu bakaba barahaguye nk'uko mubyibuka. Gushika ubu ntawovuga ngo ni bande, ariko igipolisi eka mbere na leta ivuga ko abagiribi ari abansi ba demokarasi bashaka gucubya bashaka gucafuza ishusho y'Uburundi mu makungu kugira ngo abantu babone ko mu gihugu bicika maze igihugu bagihure no kuvuga ko ku bwa leta atagukekeranya ivuga ko ari abashaka gutobera inzego zatowe n'abanyagihugu kugira ngo amakungu abone ko mu gihugu bicika
hari ico bakiravugwa canke kirashikirizwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu canke izindi nzego z'igihugu kubijanye n'iki gitero cagizwe ku mushinga nawe uri Nyamitwe
oya gushika ubu atari iboneka abo basanzwe bakorana mu biro vy'umukuru w'igihugu usanga banditse nko kuri ubu buhinga ngurukana bumenyi bwa Twitter n'abandi bagenzi ico kino no umushikiranganje abene Nyamitwe na mababwiye basanzwe bavukana nta tangazo ryasohoka bibaye no mu ijoro none abantu batashe mu ngo zabo atari nyene nk'inzego mu nzego z'umutekano n'abandi bakiriwe kujya gutabara abantu bari bamaze gushika mu mazu yabo mbere nk'uko mu bikurikirana no mu makuru aha ku mugwa mukuru w'Ubujumbura hamwe no mugaha mu micungararo hari hageze hari hamaze igihe kinini numva ko ata masafu tuvuga yahavugiye ata rwamo rw'amagrenade rwahavugiye ari agacerere ni ukuvuga ko mbere abantu benshi mu mwanya wa mbere baseye n'abatunguwe n'aya makuru mbere benshi bagiye kwibaza ko ari bihuha reka na jyewe iyo ntabanza kubaza makuru abari mu gipolisi n'abasanzwe begereye uri Nyamitwe sinari gushoka ndabyemera kuko wabona igisagara gitekanye twese twari twaciriwemo tutaha tuza ku mirimo bugorobye ubona ubuzima busanzwe
urakoze cyane Eloge buri kane zubandanye dukurikirana inkuru hafi utugezeho amakuru arambuye mu kanya kari imbere uzobukoze
urakoze nawe Oriane.